Une radio Esprit d'Amérique. Radio Esprit d'Amérique ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018, yatangaje ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka.
Mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye, nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Uyo ni Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018. Tukivuga kuri Kongo, inteko za leta FRDC n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kibera muri teritwari ya Masisi. Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko urubanza ushikiriza manza bumukurikirana ko mu gisagara cya New York ko yabeshye ku bijyanye n'agaciro k'amatungo yiwe ari remendanya bamwegetse ko. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane. Kimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika yavuze ko urubanza ubushikiriza manza bumukurikirana ko mu gisagara cya New York ko yabeshye ku bijyanye n'agaciro k'amatungo yiwe ari remendanya bamwegetse ko. Oriane Itangishaka dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Ni mu rubanza rushobora kugira ingaruka mbi cyane mu matungo y'inyubakwa za Donald Trump. Umushikirizwa manza muri leta ya New York, Leticia James, yitwariye Trump amwagiriza ko yaronse amafaranga ashika ku miliyaridi w'amadolari biciye mu bubeshi. Trump arabinegura yivuye inyuma avuga ko urwo rubanza atakindi ari amanyanga. Uru rubanza rwashingiwe muri sentare ya Manhattan rwerekeye ibyagirizo byashinzwe n'umushikirizwa manza wa leta ya New York, Leticia James. Uyu avuga ko Trump yabeshye ku gitigiri cy'amatungo afise kuva mu mwaka wa 2011 kushika muri 2021. Ivyo avuga ko Trump yabikoze mu ntumbero yo kuronka amadeni mu mabanki no kugira acibwe amafaranga make mu mitahe yasabwa ijanye no gukingira amatungo yiwe. Umushikiriza manza Jem asaba indishi y'amadolari ashika ku miliyoni 250 z'amadolari y'Amanyamerika. Trump yagirijwe ibyo byaha byoca bihagarika ubudandaji bwiwe n'ubwo abahungu biwe mu gisagara cya New York. Bose kandi boca bahagarika ibikorwa byabo n'iby'amashyirahamwe yabo ajanye no kugurisha no kugura inyubakwa muri icyo gisagara. Kevin Wallace, umwe mu bashikirizwa manza ba leta ya New York mu biro bya Leticia James, agira ati: "Uru si urubanza rusanzwe, kandi uko ibintu biri si uko abantu biyubaha bakwiye gukora ibintu." Mu ijambo ryo gutangura urubanza, Wallace yagize ati: "Ibi byagirizo si ibyaha bitagira abo bigira ko ingaruka." Mu kumwishyura mu ijambo ryiwe ryo gutangura imburano, umushikirizwa manza wa Trump yavuze ko ubutunzi bw'uwo yunganira n'ubutunzi bw'amashyirahamwe yiwe byose byakurikije amategeko. Ibyo biruko mu gihe biboneka ko Trump ari imbere cyane mu vyegeranyo vyerekana aho ahagaze mu mahiganwa y'amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2024.
Abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger baremeye ikiringo fata kibanza cy'amezi atandatu, barongera aremera Algeria kuba umuhuza mu gutorera inyishu ibibazo biraje ishinga abanyagihugu. Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune yashinze umushikiranganji ajejwe imigenderanire Ahmed Attaf kugendera igihugu cya Niger mu gihe cya vuba mu ntumbero yo gutanguza ibiganiro n'impande zose zegwa n'ikibazo. Kuri uyu wa mbere, abategetsi ba Algeria batangaje ko kuba bemeye kuba bahuza ku kibazo cya Niger bikomeza kurushiriza inyishu ya politiki muri icyo gihugu. Bavuze ko bizotuma inyishu ikiye mu mahoro itogwa ku nyungu z'abanyaniger n'iy'akarere kose ko muri Afurika mu burengero. Itangazo kuri wa mbere abategetsi ba leta ya Niger batangaje ko leta y'icyo gihugu mu mpera z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka yatanze isango y'amezi atandatu y'ikiringo mfata kibanza. Muri icyo kiringo, impande zose zegwa n'ikibazo cya politiki cyo muri Niger zizorondera kumvikana ku bibazo byose bwata ruhande na rumwe rukumiwe. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba kuri uyu wa mbere yatangaje ko yemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gutora inyishu zikenewe mu ntumbero yo kubandanya guha Ukraine ifashanyo ya gisirikare. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ari kumwe n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire y'umuryango w'umwe bw'Uburaya Joseph Borrell, Dmytro Kuleba yatangaje ko Ukraine yagiranye ibiganiro bikomeye n'abashingamateka n'abakenguza amateka b'abademokrate n'abarepublikani ba Amerika. Kuleba yatangaje kuba batategekanije ifashanyo igenewe Ukraine mu itegeko ryerekeye amafaranga Leta izokoresha mu kiringo cy'iminsi 45 iri imbere yemejwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije atari hinduka rikomeye mu migambi yo gufasha igihugu ciwe. Dmytro Kuleba yavuze ko igihugu ciwe kitabona ko ifashanyo ya Amerika yahagaze kubera iki gihugu kibona ko idakenewe gusa ku byerekeye Ukraine, ko ikenewe kandi no ku nyungu zacu bwite. Kuleba yavuze ko iyo mfashanyo ikenewe cyane mu ntumbero yo kubahiriza umutekano mu makungu. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell kuri uyu wa mbere yavuze ko Amerika izotora inyishu yerekeye kubandanya gufasha Ukraine. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov kuri uyu wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru b'Uburusiya ko Uburusiya bubona ko hazogera igihe ibihugu byo mu burengero bw'isi bizorambirwa. Yamara yatangaje ko yiteze ko Amerika izobandanya gufasha Ukraine. Mu misiri igipolisi cyatangaje ko abantu 38 bakomeretse mu muriro wadutse ku biro bikuru byacu mu buraruko bw'igihugu. Ibindi kuri inkuru na Oriane Tangishaka.
Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bamwe mu bakomeretse bavuriwe muri icyo kibanza nyene, abandi batwagwa ku bitaro. Bategetse bavuga ko bitaramenyekana neza icatumye uwo muriro waka kuri iyo nyubakwa iri mu karere ka Ismailia. Imiduga yo mu bwoko bwa Musehabaniha ishika kuri 50 n'indege zibiri byarungitswe muri ico kibanza gutabara. Imiriro minini nk'iyo iramenyerewe muri Misiri kubera inzego zibijejwe zidakurikiranira hafi iyubahirizwa ry'amategeko agenga ugukingira ubuzima bw'abantu n'imiriro. Iryo sanganya ribaye mu gihe mu kwezi kwa munani mu mwaka uheze uwundi muriro wadutse ku ishengero riri ku mugwa mukuru I Cairo uhitana ubuzima bw'abantu 41.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akabungu radio yacu www akabungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018 yatangaje ko azokwitoza mu matora ya mukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Ibindi kuri iyi nkuru na Temistocle Mutijima.
Aho hari kumurwa mukuru Kinshasa imbere y'amagana y'abamushyigikiye, ubwo Dogiteri Mukwege yatangazaga ko aziyamamariza gutegeka Kongo mu matora zaba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka.
Bagabo, bagore, rubyiruko rwa Kongo, nange ndu umunyakinshasa, ibibazo by'abanyakinshasa ndabizi. Mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye, nanjye nemeye gushyiraho uruhare rwanjye. Ntangaje ko niteguye gushyira mu bikorwa iyi mishinga ariko mfatanyije namwe. Ku bw'ibyo nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye.
Ukwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu k'uyu muganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore kwari kumaze iminsi kuvugwaho cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, kandi hakomeje kumvikana amajwi y'abamusaba ko yakwiyamamaza cyane cyane Bukavu, aho yashinze ibitaro bifite umwihariko wo kuvura no kwita ku bagore basambanjijwe ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro. Mu minsi ishizeho abaturage bakusanyije amafaranga ya Kongo asaga miliyoni 160 nk'inkunga yabo mu kumwishyurira umusanzu usabwa ushaka kuba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uku gutangaza ukwiyamamaza kwe rero kwakira ngo gishyika I Bukavu.
Ni umugabo ushyigikiye iterambere, umugabo ukunda abantu, uhora hafi y'abaturage. Twabyishimiye cyane rwose, kandi nizeye ko hamwe na Dogiteri Mukwege igihugu cyacu gishobora kugera ku mpinduka.
Kuweka kandidati ya
gushyiramo kandidatire kwa Denis Mukwege wahawe igihembo cy'uwaharaniye amahoro mu matora ya 2023 kuri njye mbere na mbere nsanga ari kimwe mu bimenyetso by'uko dufite demokarasi kubera ko ntibikwiye ko habaho umukandida umwe kuko bigenze uko byaboneka nk'aho turi mu butegetsi bw'igitugu
uyu ariko abibona ukundi
njye nk'umuntu uvuka Bukavu mbona yakaretse ibyo kwiyamamaza agakomeza kwibera muganga akomeze avura ababyeyi umurimo we amenyereye ibya politiki abirekera abanyapolitiki kuko wese umunyapolitiki ni muganga hari ikinyuranyo hagati ya muganga n'umunyapolitiki ni ibintu bibiri bitandukanye
Dogiteri Denis Mukwege wamenyekanye nka muganga w'ibitangaza cyangwa se umuganga usa n'abagore yaramenyerewe nk'impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera ku byaha byakorewe abasivili mu burasirazuba bwa Congo azwi kandi nk'utaryiminwa cyangwa se ngo ace ku ruhande mu kunenga ubutegetsi bwagiye busimburanwa mu gihugu cye ko bwananiwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo no guhagarika amabakorerwa abaturage b'abasivili yagiye kenshi kandi atunga agatoki ibihugu byo mu karere cyane cyane u Rwanda na Uganda ko byaba byarakoze ibyaha byinshi byibasira inyoko muntu mu ntambara zabaye indanze muri iki gice cya Congo agasaba ko iby'ibi bihugu bivugwaho mu nyandiko yiswe Mapping Report yakozwe n'inzobere za Roni byashyirwa hagaragara kandi hagashyirwaho urukiko mpanabyaha rwihariye rwaburanisha ababigizemo uruhare bose kandidatire y'uyu muganga rurangiranwa icyarimwe akaba n'umupasitoro w'imyaka 68 y'amavuko ije ikurikiriza abandi banyapolitiki basaga 20 bamaze gutangaza ko baziyamamaza mu matora ataha abo barimo abazwi cyane muri politiki ya Congo nka perezida uriho Félix Antoine Tshisekedi na Martin Fayulu Madidi wari watsinzwe mu matora aheruka
tukivuga kuri Congo inteko za leta FRDC n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 babandanya guterana amajambo ku ngwana iri kibera muri territoire ya Masisi Jimmy Shukran adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
nkuko byemezwe n'abaturage bo muri sheferi ya Bashali bavuganye n'ijwi rya Amerika iyi mirwano yatangiye mu gicamunsi cyo kuri iki cyumweru gishyize yabereye ahitwa Kirorirwe kamwe mu duce tugeze gurupe ya Bashali Kayembe mu teritwari ya Masisi aka gace kari muri twinshi twigaruriwe na M23 mu kwezi kwa gatatu gushyize ubwo uyu mutwe urwanya leta ya Congo wafataga amasantere akomeye yo mu sheferi ya Bashali arimo na Kicanga umuturage utashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya Amerika ku duce twibasiwe cyane ari Kirorirwe avuga ko ibyati yabaturiye Kirorirwe guhunga berekeza handi hantu hatandukanye
nibyo imirwano hano muri Kirorirwe yatangiye ejo mu masaha ya 8 iri hagati y'abazalendo na M23 ubwo izi mitwe ebyiri zashamiranye hagati yabo abantu baje kwirukanka cyane bagenda bahungira Petit Masisi aho EAC iri abariho abaturage baza guhungira
uyu muturage yongera gukuba impande zishya miranye ziteganye mu misozi ya Nturu na Muyange ku buryo isaha iyo ariyo yose ntambara ishobora gukomeza
se yaje kubasubiza inyuma basubira inyuma bahitwa Iruvunda naho M23 ikaba inari hariya kuri antene kugeza ubu ngubu rero abaturage muri Kirorirwe nakikije bose bagiye birukanshira kuri EAC ni kuri Petit Masisi naho kugeza ubu ngubu aho FRDC yo ihagara
Muyaye James wo mwishyirahamwe Agison pour la République rikorera muri ako gace avuga ko M23 ariyo yatangiye gutera ibirindiro by'iyi mitwe ya Wazalendo
M23 yatangiye kwataka amadefense y'aba autodefense aribo Wazalendo iza kwataka abazalendo bari bari hakuno ya Nturu utya ubwo babatatse babazalendo nabo batangira kurwana nabo nta sasu na rimwe rya FRDC ryigeze risohoka ni M23 kugeza kuri ubu ihanganye n'abazalendo
mu masama kimirwano itangiye ubuyobozi bwa M23 bwahise busohora itangazo aho bemeza ko ingabo za leta ya Congo FARDC zateye ibirindiro byayo muri iryo tangazo M23 ikomeje gushinja leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu by'akarere itera ibirindiro bya M23 FARDC nayo ibinyujije mu itangazo ibihakana yivuye inyuma ahubwo nayo ikabikomeje gushinja M23 kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu yo gushyira imbunda hasi ibyo kwitana ba mwana ku mpande zombi byatse abaturage impungenge Olivier Kanyejomba n'umuyobozi wa societe civile nshya mu territoire ya Masisi.
Ibi bintu biduteje impungenge cyane ubwo hagati ya FRDC na M23 bamwe basoye urupapuro none abavuga yuko batewe na FRDC. FRDC nayo ikaza ivuga uturere twagiye dufatwa na M23 yigaruriye yari yaravuyemo. Turi gusanga ko ejo nangwe ejo wundi muruge kutwakiraho tukazabura naho turengana.
Depite Safari Nyagatare Olivier watowe n'abaturage ba territoire ya Masisi ku rwego rw'intara y'Ikivu ya Ruguru we ahangayikishijwe no kubona abaturage bahunga buri munsi.
Kuki duhangayikishijwe n'abaturage bari guteseka cyane, urabona ino ntambara imaze imyaka irenga abaturage bari guteseka, abantu barahunze kuva za Rucuru mwe bifata za Masisi. Ubu ngubu inkambi burengo ziruzuye iza Kanyarucinyo iruzuye za Rusayo haruzuye, abaturage ntibafite ibyo barya babayeho nabi, abaturage babishijwe no guhinga ntibagihinga ku buryo n'ibyo kurya buno bigoye. Ni ikibazo gikomeye cyane, abaturage bari kurara hanze bari guteseka bari kunyagirwa, abana ntibakiga byo murabizi. Inzira yose banyuramo ikaduha umutekano abaturage bagataha, inzira twayishyigikiye.
Iyi mirwano yubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa leta ya Kongo itangaje ko igiye kujya mu ntambara yeruye na M23. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo barimira ku nkengera z'uruhongore kama rwa Ruvubu basaba kuronswa inshumbusho kubera ibikoko vyama vyaboneye imirima. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi dushyikirizwa na Thierry Ndayishimi.
Abo banyagihugu babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko bashima kurimira hafi y'urwo ruhongore kubera ko hamera cyane gusumba amasi bafise, bakababazwa n'uko ibikoko bibonera ariko ntibashumbushwe. Uyu ni umwe mu barimira mu nkengera z'urwo ruhongore rwa Ruvubu.
Turarima ibikoko bica bida bikona ikibazo rero dufise twonewe ntituronkaho tuvugira mbwa twebwe hari nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko wewe bamufashe amuca umunyororo nyine akora impimba mbwa twebwe twonewe hanumwaronka agashu umbusho ibintu byibo byonye kuno mwaka aho nta nuwari ibikoko byose zarabimaze kabisa.
No muntu wari ku mutumba kibingo baremeza ko barimira hafi y'uruhongore kama wa Ruvubu barima ntibimbure. Matias Bucumi umwe mu batowe kuri uwo mutumba avuga ko we n'abarongoye bagerageza kurinda ibikoko imirima yabo naho uburyo bakoresha atakinini bufasha.
Twe duhora dukingira mu kuharira tukaza turagihinda zisubira tukubaka imiganda uduce turaramo darira imbogo tuze turazihinda nukwamira nyene n'ururimi rwonyene tugatera amabuye n'ibinombe vaho hanyuma zikiruka cyane tukagira guti nk'umuriro tugishirira kugira ngo zibone ko umuntu ari hafi gishira zikakibona mu gihe imbogo zikazigenda.
Ibyo biruko mu gihe hagati y'imirima y'abanyagihugu n'ubwo ruhongore rwa Ruvubu hari kirere kingana n'ikilometero zone tampo mu Gifaransa, ariko ico kirere nticubahirizwa n'abarimyi nk'uko bivugwa na Make Bakundintwari ajejwe ubwo ruhongore, ari naco gituma ibikoko bibonera imirima.
Haratekanijwe yuko hagati y'akarimbi ka park n'imihana y'abene gihugu haba hariho zone tampo ikilometero mugabo dusha twisanga ba bene gihugu barima bagakoza ku karimbi aha naho usanga mbere n'imwe neza ari ntambamye kuko usanga batse barimo baseregeta binjira muri park. Kukubura zone tampo bituma ibikoko bitagira umwitegenzi bigisohoka park bishikira mu mihana y'abene gihugu mwe bitegeko nanyene baratekanya yuko izo metero zoja ariko urumva nakantu kagihaze
nayo kubijanye n'ishumbusho aba babone we basaba wajeje uruhongore rwa Ruvubu abona ko hari hakwiye gushirwaho ikigega kibigenewe nk'uko itegeko rigenga amashamba mu Burundi ribivuga.
Itegeko rigenga amashamba ryategekanye n'ikigega forestier mugabo gushika uno munsi itegeko rirabivuga mu gihe n'ikiraja bivanye n'intunganyo nshasha araho usanga rero abene byo kwicira ikigega kitaraja bashobora kubura n'ingene botunganiriza, ahubwo tugasaba leta yuko yodufasha icyo kigega kikajaho kugira ngo hamwe byoshika hakakira uwononegwa ikigobe peye gishobore kuca cikora kwico kigega byango byoro.
Ikigega bidakunda ko kijaho muri kino gihe nkuko bivugwa n'urongoye ikigo OBPE kijeje gukingira ibidukikije. Bereke Masiyatunga Imana umuyobozi mukuru w'ico kigega ku rwego rw'igihugu ahamagarira nyabuna abo barimyi kwirinda kurima ibitegwa bimotera ibyo bikoko.
Ikigega sinzi iyo coza kiva ariko ku banyagihugu bidoga twe iyo tumaze turabanura ariko nk'ibitego usanga bituma bijya bikoko bisohoka no kugira ngigitegwa cuburo n'igitegwa cy'umuceri cyane cyane bikoko by'imbogo biramotegwa cyane n'ije bitego twamaze twana bene igihugu cyo bitegwa aho hantu babereka kubirima bakabima kure yahana rubibe n'iyo shamba aho hamwe rubibe n'iyo shamba bakarima aho ibindi bitegwa atakibazo bishobora gutera
uruhongore kamagwa ruvubu rukora ku 18 intara ya Karusi Ruyigi Cankuzo na Muyinga nkuko make bakunda intwari ajeje urwo ruhongore kama abivuga ruri mu bwoko 44 bw'ibikoko 80% kwijana by'ibyo bikoko harimwo imbogo indonyi ingeregere n'ibindi bikaba birisha nkuko ajeje uruhongore kama gwa ruvubu arangiza abivuga
ijo timu harimo duteza amatwi ahani ibiganiro byacu bigarukiye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro umwanya ukurikira twawuhariye ijambo ry'intanga marara rigashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuyisomerwa na mugenzi wacu Jeannie Mukankuzi
ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden bwemera ko ejo hazaza h'isi harimo kwandikirwa muri Afurika akaba ariyo mpamvu dushaka gutera imbere dufatanya urunana dukoresheje ibikorwa byinshi by'ubutwererane bishingiye ku gufatanya no kubahana ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin mu ruzinduko rwe rwa mbere muri Afurika kuva abonye uwo mwanya mu ijambo yavugiye muri Angola nyuma yo gusura Djibouti na Kenya Minisitiri w'Ingabo yibanze ku butwererane mu bya gisirikare mu gace k'isi gahanganye na bimwe mu bibazo by'ingutu bibangamiye umutekano muri iki kinyejana cya 2021
These threats include violent extremism, piracy, cyber vulnerabilities and climate disasters.
Ibi bibazo by'ingutu by'umutekano birimo abaheza nguni bakoresha intwaro ibisomirizi bisahura amato mu nyanja ibisuma biteza akaduruvayo kuri za mudasobwa zishyanditse ku mbuga nkoranyambaga impanuka zikomoka ku mihindagurikire y'ibihe akenshi izo mpanuka zigera rudubi kubera ubuyobozi bw'igihwahwari inzego z'ubuyobozi zigenzwa no gusahura n'ubukene bwabaye karande mu baturage akaba rero ariyo mpamvu twiyemeje gufatanya na bagenzi bacu bo muri Afurika kugira ngo twongere ubushobozi bukenewe kugira ngo babungabunge umutekano w'abaturage ibyo bikaba birimo imyitozo ya gisirikare yabugenewe kongera ubushobozi mu kwihaza kurwanya iterabwoba ubuhanga mu kugemura ibikoresho n'ibikenerwa n'ibindi byinshi
Minisitiri w'Ingabo ati ibikorwa dufatanyije bigamije gushyigikira inyungu twese dufite mu kubona umugabane wa Afurika uri mu mutekano ushobora guhangana n'ibizazane kandi waguye amarembo ugendera ku mategeko aha buri wese amahirwe yo kwiteza imbere
Afurika ikeneye byinshi byiza biruta impunkobotsi zigenzwa no guhonyora uyu mugabane Afurika kandi ikeneye byiza biruta abayobozi b'abanyagitugu bagenzwa no gucuruza imbunda za make bohereza abacancuro nk'aba wa mutwe wa Wagner cyangwa bimisha ingano zituma baramuka abaturage bicwa n'inzara ku isi
yungamo ati Afurika ikeneye abayobozi b'agisivili bajyanye n'ibyo abaturage babo babitezeho kandi babatega amatwi mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika byayogojwe na za kudeta Minisitiri w'Ingabo Austin yagarutse ku ngingo y'uko ubuyobozi bwa gisivili bugomba kugenzura igisirikare
iyo abajenerali ba gisirikare bahinduye ugushaka kw'abaturage bagashyira imbere ibyifuzo byabo batitaye ku mategeko umutekano urahungabana maze demokarasi igakenyuka Afurika ikeneye abasirikare bo kwita ku baturage ntabwo ari abaturage bagombye kwita ku basirikare
Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin yunze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gutera inkunga inzego za gisirikare z'inzobere ziyobowe n'abasivili tuzakomeza dufatanye mu gucengeza amabwiriza y'iyamaguhiri ku butegetsi bwashyizweho mu nzira za demokarasi kandi ntituzatinya kubwiza ukuri abo dukorana nabo mu gihe inzego z'umutekano zabo zizaba zirenze kuri iyo myitwarire myiza mpuzamahanga Minisitiri w'Ingabo Austin yakomeje agira ati demokarasi ntiyoroshye kandi nta nubwo ari miseke igoroye ati ariko niyo nzira nziza kandi itaziguye igana ku mahoro n'uburumbuke n'inzira miliyoni nyinshi z'abantu kuri uyu mugabane zahisemo nta gahato ati Amerika yishimiye gushyigikira abantu bose bashaka guverinoma zigenga zaguye amarembo kandi zigendera kuri demokarasi
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri mikro ari kumwe nanje Fidel Yongabo mugira amahoro.
Numunsi mwiza mwese.
Light up the earth, you light up my life. the only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday you came around my way, you came my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing, no ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing.